Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidele Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Uzoba yandikishije kwigisha oya akaba afite ibyemeza ko yandikishije ni kuri uramureka yigishe
Uwo ni umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu mu Burundi Pascal Barandagiye asobanura ku muntu asaba yemerewe kwigisha ku banyagihugu bategerezwa gutora muri kamarampaka mu kwezi kwa gatanu. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye kuri iyi saha turagaruka ko mu kanya gato. Reka duhere ku makuru yo hirya no hino ariko aravugwa muri iki gihe yakurikiranywe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Oriane,
murakoze cyane. Fidele Niyongabo muri aka kanya umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yiteguriye kurangiza urugendo rwiwe muri Afrika no kugaruka i Washington DC mu maguru masha umunsi umwe imbere y'igihe cyari gitegekanijwe ko agaruka, byatangajwe na Stephen Goldstein amwunganiriza. Tillerson ategerezwa kuza kwitaba ikibazo cya Korea ya Ruguru nyuma yaho Perezida Donald Trump atangarije ko yiteguriye kubonana n'umuyobozi mukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un bitarenze ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Uyu munsi Tillerson yari injamena muri Chad aho yabonanye na Perezida Idriss Deby. Nyuma yaho Tillerson yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gukura Chad ku rutonde rw'ibihugu Perezida Trump yashize ku rutonde yahagaritse mu byo gutanga amaviza mu kwezi kwa cumi guheze. Goldstein yasobanuye ko Chad yateye intambwe igaragara mu rwego rwo kugenzura cyane impapuro z'ingenzi no gusangira amakuru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'umutekano. Tillerson yavuye muri Chad na ko Murantunga aja ya Abuja muri Nigeria kuganira na Perezida Muhammad Buhari aza kubandanizaho ataha i Washington. Umwunganizi Steve Goldstein havuga ko Tillerson azoshika i Washington ejo mu gitondo kare akaca atangura inama zerekeye Korea ya Ruguru. Inama kandi yazoba ajemwo ni zerekeye ibiciro vy'urudandazwa rwinjira muri Amerika hamwe kandi no gutanga icegeranyo c'urugendo rwe muri Afrika imbere y'inama nshingamateka. Ahandi naho muri Nepal abategetsi batangaza ko indege yari ivuye Bangladesh yagize isanganya iriko iramanuka ku kibuga cy'indege i Kathmandu irasha abantu 40 bahasiga ubuzima. Ababibonye bavuga ko indege yagira hindagurika mu kirere ihindura urugendo rwayo hama ihava iramanuka ku butaka. Umuvugizi wa kompanyi y'iyo ndege akorera ku mugwa mukuru wa Bangladesh Dhaka avuga ko iyo ndege yari irimo abantu 71 muri bo hakaba harimo 4 bakorera iyo ndege. Rumvikana rero ko 40 bahasize ubuzima. Ayo ni amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Murakoze.
Urakoze Oriane. Makuru avuga mu karere umushikanganje w'intwara yo hagati mu Burundi Pascal Barandagiye yazindutse asigurira abanyagihugu bo mu Kirundo ivyahinyanywe mwibwirizwa shingiro. Umuntu aretse ibibazo byinshi vyabajijwe umushikanganje Pascal Barandagiye yatangaje ko leta igiye gushiraho umugwi w'igihugu jejwe gukurikirana intererano y'amatora. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Imbere yo kwinjira mu idonido ry'ivyahinyanywe munteguro y'ibyizwa shingiro umushyanganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabanje kwibutsa icyatumye leta yiyumvira iryo hinyanyugo
ibyizwa shingiro mu cyukuri dufite no munsi turakorera ko ni rifite ngaha irimo ingingo nyinshi zasizwe n'ibihe zitajyanye n'ibihe bya none zigazijyanye cyane cyane n'ikiringo cy'intwaro fata kibanza cyumvikana ko zitagifite kibanza ngaha muri ibyizwa shingiro. Ibyo byose birimo bituma ibyizwa shingiro bihinduka bikajyana n'ibihe tugezemo.
Abatanyuzwe bahawe ijambo ryo gusobanuza. Umunyagihugu abona ko icyegera cy'umukuru w'igihugu gishobora kuba kidakenewe.
Sinumva rero uwo muntu urumva ko azoba kandi ari umuntu akomeye afite n'abandi bamufasha abashefu de kabine abasekereteri none muri icyo gihe bo bazokora iki ko mengo nta kata zoba fisi numva rero mengo nawe nuko nyene mwamaze kubinyanyura ntiyarakwiye kubaho kuko mengo nta kazi afise.
Barandagiye ati akazi gakwiye azoba gafise.
Ingingo y'ijana na 12 bafite mu kurangura amabanga y'igihugu. Umukuru w'igihugu yunganirwa n'icegera c'umukuru w'igihugu. Fataka konyene umwunganizi umukuru w'igihugu iryo banga ni rito.
Uyu nawe ntatomokerwa igituma integuro y'ibyizwa shingiro idatomora ubwoko bw'icegera c'umukuru w'igihugu nkuko vyahora.
Nagomba mbaza kare ko baravuga ngo umukuru w'igihugu mu kigega ca mbere acava mu bwoko bw'itandukanye esko mushikanganye wabewe azocava mu bwoko cyangwa umukuru w'igihugu cyane imaka duhinyanyuriye aho hantu. Murakoze.
N'uyu yarose inyishu ivuga ko ubwoko bw'icegera c'umukuru w'igihugu udashobora kumenyekana mu gihe uzoba umukuru w'igihugu n'ubwoko bwiwe bitaramenyekana. Uyu mutware nawe abonako abazokwigisha gutora oya batohabwa ikibanza.
Ko mwavuze ngo hazoba mu kwezi ngo ntiharagere ngo hazoba ngo aboza kwigisha ngo oya canke ego ko twumva meze bitumva ari ego turetse uwo muntu yabayifatanije n'abakoroni two mu kibanza kugira ngo aze kwigisha oya je aho hantu hagiriye amakenga tugira amahoro.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ati kwigisha oya n'uburenganzira kuzoba yabisavye.
Uzoba yandikishije kwigisha oya akaba afise ibyemeza ko yiyandikishije ni kuri uramureka yigishe. Niba abarundi ku by'ukuri batanyuzwe n'ihinduka bakagera aho bokumviriza uwo muntu muri leta tuzaba twarihenze tuzaba dusaba ikigongwe abenegihugu.
Ibibazo bitari bike vyabajijwe ku iyandikwa ry'abazotora. Uyu yabajije ikibanza c'abazoba barahungutse mu matora.
Nagomba mbaze nk'uko tubizi yuko hari abarundi benshi bari hanze mu buhungiro nk'uzo shobora kuba yarahungutse muri ico gihe ingene mu bashobora kumwandika agatora cyangwa ko atazoba yemerewe gutora. Murakoze.
Umushikiranganji Barandagiye avuga ko umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora watanze inyishu.
Umugwi seni watumenyesheje yuko mu bihugu bitandukanye kandi vyakiriye impunzi iyandikwa ryabaye bisigura yuko utari muri za ngorane z'indwara canke zindi akaba yarashaka kwiyandikisha yariyandikishije.
Yasozereye asaba abarundi kubandanya baterera amatora yo mu 2020 acatangaza ko leta igiye gushiraho umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana izo ntererano.
Leta igomba gushiraho umugwi uzuyakurikirana ukanamenyesha ku mwanya aho iyo ntererano igeze kubera bitekanijwe yuko amahera aronderwa amaze gukwira guterera izo ca bihagarikwa. Ubu rero aho muri seni bariko barabiharura bavuga yakenewe babihereze
igikorwa cyo gusigura ivyahinyanyuwe mu ibyirizwa shingiro bigiye kubandaniriza mu mashure yisumbuye afise uburaro nk'uko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu abimenyesha. Mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Mu rugendo arimwo muri Amerika na Canada, umwungere mukuru w'isengero Kristu rifise abayoboke batari bake mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi, Life Center Pastor Mark Kagisye yaragendeye abakristu ba hano i Washington DC mu mpera z'indwi. Yaganiriye na mugenzi wacu Oriane Nitangishaka aho yariko abonana n'abarundi bo mu karere ka Washington DC. Yatanguye mubwira intumbero y'urugendo rwiwe.
Ego, murakoze kuntumira no kumbaza ico kibazo. Ikintu ca mbere novuga nuko intumbero yacu igihe cyose iyo turi mu bihugu bitandukanye habino canke mu zaburaya canke muri Afrika, bwa mbere na mbere intumbero aba ari yo kuvuga ubutumwa kuko ari ico gikorwa twahamagariwe. Kandi cane cane aho dushoboye gushika hashobora kuba hariho bene wacu b'Abarundi, ntabwo tukabashikiriza ijambo ry'Imana, tukabatera intege, tugasubira kandi kubibutsa ibintu bimwe bimwe mu babisanze bigize ubuzima bwabo nk'abakristo.
Ino n'abarundi mwagendeye hano muri Washington murahamaze iminsi, abarundi b'abakristo cyane cyane mwasanze babayeho bate igihugu baraciyumvira baragisengera?
Ikintu navuga nuko abarundi twagendeye hano aho twakoreye muri Washington by'ukuri twasanze bameze neza, ariko kandi kenshi ntituyobewe yuko abakristo ahantu hose baba bari atari no ngaha gusa, baragira ibihe bitandukanye mu buzima bwabo, bagira intambara bacamwo, bahura nazo mu buzima bwabo. hama rero ugasanga iyo tuje tukabigisha ijambo ry'Imana rimwe rirabakosora handi rikabatera intege, ugasanga rero rimwe na rimwe harabusanga bameze neza, ibintu byabo bimeze neza, harabusanga bakiriko baragwana n'ubuzima, harabusanga impinduka y'ubuzima iba itaboroheye. Rero intumbero rero muri uko guhanura dukoresheje ijambo ry'Imana turizera ko biheza bikabafasha, kandi n'igituma dukora izo ngendo nuko kenshi tuba dusanga byagiye bibafasha, rimwe bakadutumira bikatobera ikimenyetso rero yuko hari ico bibamarira.
Hama kubijaye nabyo n'ico kibazo kijaye no gusengera igihugu, nivyo yuko mu bisanzwe intumbero canke uruhara rw'umukristo wese abafise ibintu asengera arisengera arasengera umuryango wiwe, ikiza rero gikurikira umuryango w'umuntu aba ari igihugu ciwe, igihugu avamo, igihugu camureze, kandi aho bari hose baba babazi nk'abarundi. Rero kugisengera baba bagisengera kuko baba bagifisemo imiryango, baba bagifisemo ivyabo, kandi ntibaba baragihevye gose. Ugacusanga rero ni igihugu baba biyumvira ko kandi biyumvira yuko bashobora gukoreramo, bashobora kudandarizamo. Rero ntibashobora kuba batagisengera, turanabatera intege rero kuciyumvira kugisengera no kutibagira iwabo.
Inyigisho mwabashikirije n'izihe muri iyi minsi mumaze nk'aha i Washington?
Nkunga i Washington hari inyigisho zitari nkeya twakoze ko zijanye n'uruhara rw'umukristo wese kubijanye no gukorera Imana, kuko abakristo bari mu bwami bw'Imana kandi ubwami bw'Imana burafise imigambi. Abakristo barahimirijwe kuvuga ubutumwa no gushinga intahe ico Yesu aba yarakoze mu buzima bwabo. Ikindi naco ne twahagaze ko cane ni kubijanye n'ingo, kuko usanga kenshi ingo muri rusange zihura n'ibibazo cane cane y'abantu bimutse bakaba bari hano bafise iyindi mico barimo, kandi ugasanga rimwe na rimwe n'iyi mico yo mu bihugu biteye imbere rimwe na rimwe irafise ibintu bimwe bimwe usanga byarasubira inyuma kubijaye n'imibereho y'ingo, kandi no kubera ubuzima bwo basaba byinshi. Rero iyo mpinduka y'ubuzima hari igihe usanga ari ikintu kiza kikatera intambamye mu buzima bw'ingo nyinshi. Rero harabayeho rero gufashanya kuri ico kintu no kwibutsanya ijambo ry'Imana rivuga, kuko ahanini ya twizera ku ijambo ry'Imana ari wo muco uri hejuru y'indi mico yose. Rero bigasaba yuko abantu bibutswa yuko batagomba kuza barafata ibara ry'imico giyo baroye, kuko umuntu arashobora kwimuka kenshi mu buzima, ariko siko uko twimuka ariko imibereho yacu nk'umuryango igomba guhinduka, ngene tubona indero y'abana, ingene umugabo n'umugore babanye, ico ijambo ry'Imana ribahibiriza. Ivyo byose rero ni ibintu twashoboye gukora ko no kwigisha ko kugira ngo twibutse abantu imico yacu ni ivyo twizera ni ibi.
Turagushimiye cyane kuvugana n'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe kuri ubu butumire, Imana ibahezage.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Impunzi z'abarundi zirenga 200,000 mu ndwi heze zaravuye mu ikambi Kamanyora mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zija i Bugarama mu karere ka Rusizi mu Rwanda. Izo mpunzi muri kigeheze mu ikambi y'agateganyo ya Nyarushishi. Mu kiganiro muri isanga cyo munsi Frederic Nkundikije yagarutse ku kibazo cy'izo mpunzi maze aganira n'abatumire bari mu Nyandwi Dionys ari muri komite iserukira izo mpunzi. Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye hamwe na Terence Ntahiraja umwunganizi w'umushikiranganji ajeje ntare yo hagati akaba kandi n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji. Reka dutangure dutega amatwi Dionys Nyandwi atubwire uko izo mpunzi zimerewe mu ikambi y'agateganyo zashikiyemwo ya Nyarushishi.
Ibintu zifashe neza, baratwakiriye, ariko baradufasha mu buzima bwa misi yose uko ngaha.
Murashaka kutubwira amajambo make ikintu catumye muva mu ikambi ya Kamanyola?
Bavuye kubera hari twari dufise umutekano muke. Hari habaye amanama yo kugira batwice batumarire, hanyuma bashaka gusaba ubuhungiro mu Rwanda.
Abo bashaka kubica ni bande?
Bashaka kutwica ni insoresore z'Abarundi kandi zimaze iminsi zikizura aho tuba bifatanyije n'abanyekongo barimo abapolisi n'abasoda.
Izo zari zavuye he mu Burundi?
Twazibonye muri Kongo tuzazagize zite.
Hari ikibazo n'amakuru avuga ko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu jejwe kwitaho impunzi ryari ryabasabye ko mwokwiyandikisha, munaha kwiyandikisha, ayo makuru niyo?
Ya nifasha kwiyandikisha ubwo twari twarabwiyeho dufite amakenga ku buryo bwa biometri udahuye n'icyo twemera.
Ibyo mwemera ni ibihe mwebwe?
Twemera kwandikwa mu buryo busanzwe atari ubwa biometri.
Muri iki gihe kandi muhungiye mu gihugu cy'u Rwanda hariho impunzi z'abatutsi b'abanyekongo zirukanywe ku nguvu aho zari zahungiye ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu. Aho mwebwe ntimufite amakenga namwe ko bishobora kubashikira?
Twebwe zose katwakira
mu Rwanda muza kwemera ko babandika ibiro HCR bibandika bikoresheje ubwo buryo mwanse?
Turacyabisaba, turarindiriye.
Ego reka namwe umushya ntahe Terence ntahiraje mutubwire impunzi z'Abarundi ziramaze ikiringo kirenga imyaka ibiri zibaho mu buzima bw'impunzi. Abantu bose bazi ko bugoye, turazi ko hari impunzi zimaze gutahuka, ariko ntawo kwirengagiza kwitiriye umurengera c'Abarundi bakigorewe hanze. Ikintu co bacarabaye ingora bahizi kuri leta y'u Burundi gushikaho idahumuriza abenegihugu ngo batahuke mu gihugu cabibarutse n'iki gituma izo mpunzi zose zitaratahuka? Muvuga ko hari amahoro mu Burundi n'iki?
Ego murakoze cyane Frederic Nkundikije kubaza ikibazo cyiza cyane. Mwese murabizi yuko Burundi mu 2013 byabaye ijya mbere Abarundi bahunga tukabinamira abantu bose bakatwumviriza mwaze ku Burundi bwabiye bahora n'amakuba aho intwaro z'igishinya zagenze na kwitana makudeta. Kuva uko byagiye birakurikirana ntabwo ndakubisubiramo. Ibyo bikoze ati ntahunga hafi bashika ubwiyoni muri abo abarenga 2013 bakaba baramaze gutahuka aho bari gushika mu 2014. Ibyo ubundi rero hari ikindi kibazo cya politike niho abari novuga bakeya bashoboye kuko ugereranije abari barahunze abo ari bake cyane nk'uko benshi biyumvira yuko umenga ubu ni barahunze abantu benshi. Hanyuma uti mbega none ko leta yavuze ati batahe iyo ntamba mini izahe ni nk'igituma badahumurizwa. Nagira kubwira yuko ihunga ryo mu 2015 ryarimo politike nyinshi mwese murabizi ingene byagenze mwarabikurikiranye se kurabigarukamo. Harabaye abanyapolitiki bamwe bamwe bifatikanije n'abahoze badukoroniza bakashime intwari ihari abantu bengere bayitembagaza burundu. Ibyo bikaba byigaragaje uhera umigumo yatanguye ibyakurikiye ingene babwira abantu ko amasoseseka bakavuga ko bazohunga wihweje ingene abantu bose bagomba kugenda bafata amapasiporo umuntu ahunga anafata pasiporo kuko umwanya ntubukiriye wihweje ingene ababisi ya HCR mu Rwanda yaza ku rubibi akaguma ategereye apakira abatwara abantu batu bagiye muri voyage tutigeze tubibona niko byagenze. Ni ukuvuga rero ryarihunga rifatanije na politiki idasanzwe bagomba berekana yuko nega mu Burundi igihugu byarayangaye abantu bose bahunga ariko siko byagenze. Leta rero ntuvuge ngo ntabantu bariko barataha reka subire mu gusiga toya ariko ratwumviriza yuko kuva mu 2016 gushika 2017 hatahuse abarenga 200,000. Ibyo ni ukuri kugaragara. Hanyuma kuvuma katuvugana gushika ku gihe cy'umunani z'uku kwezi ntwari 2018 kuva mu kwezi kwa mbere gusa hamaze gutahuka 5,592 n'ubu tuvugana intumwa z'ubushikira ngaje turiko turavugira muri aka karere hagati mu gihugu n'ibyo tukundi igihugu baduze mu Mariya mu gihugu gutegera bene wacu ni ukuvuga dufite urutonde hamaze kuza inshuro 10 kuva mu kwezi kwe kuzigeza ya 2025 kwezi kwa mbere uwo mwaka gushigeza ya 8 uwo mwaka nyene urumva kwa kabiri kwa gatatu hamaze kuza abo bantu bose ndakubariye barimo imiryango 1,500 ni ukuvuga dufite porogaramu y'umwaka wose ntibyigeze bihagarara. N'ukuri abifuza gutaha ni benshi murazi kwita ziyaho yari yarikije abarenga 40,000 sinoroheza ngo mvuge rero ngo hari ikintu kibuze. Turashimira rero bacu bariko baratahuka tugatera akamo n'aba bari mu Rwanda cyangwa muri Kongo bifuza gutahuka muri Kongo bari batanguye ariko ntibariko baraza. Hanyuma rero tukabona yuko n'abandi baraha mu Rwanda n'abagenewe hoteli intambwe bakakuza batorotse kuko mu mwaka uri twakiye abarenga 300 bo mu ntara za Kirundo, Muyinga, Kayanza n'abandi bavuye imahama mugabo bakaza mu buryo bunyegeje batorotse kuko
ababyeyi
bemera bavuye ibikambi y'imahama ababyeyi n'abandi bimeze neza. Twasaba ko amareta abahaye indaro yo byorosha kugira ngo bose bifuza gutaha bose batahuke.
Ababyeyi basigaye mu Burundi batandukanye n'abandi bavyeyi bakurikiye Zebia barasaba ko abana babo butahuka bakaja mu mashuri. Ikintu leta y'u Burundi ikwirakora kugira ngo ifashe muri ico gikorwa n'iki?
Murakoze cyane kuba icyo kibazo ubu yamenaga bakubeshuza amakuru y'uwo mwene wacu ari hariya mu kambi y'impunzi mu Rwanda nyamba Nyarushishi avuze ko hari abarundi bagiye muri Kongo ngo kugira amanama yo kubatera mbega imwe barondera kwika barundi abantu bahunze cyane nibaza yuko iyo ari imvugo ya politiki yateguwe muravye ku message yigeze kuri rwanda hagati y'izo mpunzi nyine za Zebiya n'abasirikare ba Kongo n'abantu bagapfa iryo sara feshwa rumuri muravye ko byabaye cyane nibagise ntibaza ingena abantu bitwa basenga imana bemera imana bokorizo cy'inguvu cyo kugwana n'abantu muravye kujya mu gihe yuko ataburongozi butava ku mana ninde muri Kongo hari uburongozi kuko bavuga ko ari abakristo kandi bavuga ko umukristo sinzi ko abayisilamu bashobora kuba bagizira gutyo nyene biranditse haba mu gitabo cy'irana cya katolika cyangwa cya protestant biranditswe yuko ataburongozi butava ku mana none abo bantu bakeneye ubwo burongozi kandi bemerera iri muri yingiza by'Imana ije bintu byameze gute nta barundi bakeneye gusesa ayo maraso bikuri abantu bafite ibibazo nibayivuge narafite kubahiriza amategeko agenga igihugu barimo agenga hasere ubu bagiye mu Rwanda none mu Rwanda niba babonye hari igihugu kitubahiriza amategeko abo bantu rero basaba yuko leta yo kwishyura abana bagataha burya abana bari mu bibazo saba barimo abo kwaje bijya gusa burya na ziriya zindi mpunzi mu guhunga hari abagenda batwaranya abana b'abandi burya niko bimeze
yego namwe ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye ikintu mwibaza ko cokorwa kugira ngo abarundi bari mu buhungiro batahuke n'iki
nibaza yuko ikibazo mabaje ubwa mbere cy'aba bantu bahunze Kongo bagahungira mu Rwanda kera bari bahunze Burundi icyo kibazo kirahambaye cyane rwose kuko mu kindi bavuga ngo nta utinya ishyamba atinya icyo bari huyemo abo bantu rero bahunze igihugu umbure barazi i Burundi barazi bose icyo bahunze ahantu bavuga ko bahunga ahantu cy'ubusinde sino bijya kureyo cyane mugabo ikibabaje ubu nuko naho bahungiye basanze badatekaniwe nibo babizi igituma badatekaniwe kandi ni kubumviriza uko nibaza jewe nk'abarundi abarundi leta ishinzwe kurya ishinzwe n'abarundi bari mu gihugu ni kubumvira rero kugira ngo bategere icyo kintu bahunze basubire gushyira umutima hamwe nibashyira umutima hamwe bavugane neza gutahuka ko ndazi neza ko gutahuka i Burundi mugabo batarahumura biragoye ikibazo gihambaye cya leta rero y'u Burundi ariyo nyine abo bantu ni uko yogereza gutegera icyatumye bagwa igihumura niyo bahungiye naho bagashobora guhunga ubwa kabiri ikibazo gihambaye nibaza yuko twokwitaho hanyuma leta ya Congo kiravuga kuri ivyo bintu onu twarumvise ko babafashije kurengana abasirikare bari mu MONUSCO Rwanda rurabakira kuko bari bahunze wakiriye impunzi izo nibaza yuko rero leta y'u Burundi yo kwitaho cyane igituma abo bantu baguma bangara kandi ari benegihugu bakabumviriza bagahumura nibahumura barabingeye batahe i Burundi basubire mu zabo ikibazo cy'abana bahunganye nabo ntigishobora kuronka inzu conyene hatabaye ikibazo cy'impunzi zose bari kumwe ababyeyi babo bagize guhunga bari kumwe bagata abandi Burundi none ninde yosaba ngo abana bagiye bavuye i Kongo bashike barondera amashuri Burundi kandi umutima utaratuza hamwe n'ababyeyi ikibazo gihambaye nibaza ko leta y'u Burundi leta ya Kongo yabakiriye azumba nihirira byiteze bo kwihweza hamwe n'abashinzwe impunzi ingene abantu bahumura bagasubira kwiyumvira yuko bogira umutekano iwabo mu gihugu niho badashobora gutaha honyine
mu kurindira icyo gihe cyo gutaha hari ikindi kibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abo barundi bari Kamanyola badashaka kwiyandikisha hakoreshejwe uburyo bwa biometrike murafise murashaka kugira icyo muvuze kuri icyo kibazo cyo kutiyandikisha
uko navyo muramba barasi mberutse cyane iminsi myinshi Burundi nagiye kera gukorera handi muri ibyo bibazo nyine ariko abo bantu kibazo bafise icyo biometrike ikibazo bafise nuko bahumura mutima kumbure hari icyo bikanga muri icyo kuko sinzi gutuma bavuye n'ingene bavuye i Burundi icyo bikanga muri aya biometrike bo kivuga nibabumvirize bababazi icyo bahungamo kuko amaze imyaka hafi irenga ibiri babazi banditswe ukuntu ni kuko icyo cy'ubuhinga bushasha cyabateye ubwoba uwo begera buhororo naho nyine bubabwira igituma kibateye ubwoba kuko uko nibuka mu minsi iheze abashika hafi 40 muri bo barishwe n'abasirikare b'i Kongo icyo kibazo n'ubundi cyaronka inyishu hacari ankete ya ONU sinzi ko leta zigira ankete z'iwacu mugabo icatumye bahuwa batagisiguye bo nyene kandi mubandikaga bagatuye umutima hamwe nta kibazo kibazo z'inocishura.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'America turi kumwe na Jean Bosco mwiriwe neza.
Muraho muraho twe ni mu gitondo.
Yego muri hehe Jean Bosco?
Muri America muri South Carolina.
Yego zina gikirundi ninde?
Bwenge Jean Bosco.
Bwenge duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Ni cyumviro.
Yego
abo bantu bo mu businde niho mvuka. Bamwe ni ba marume abari babyaranje. Je numva ibyo bitwaza bidafise ishingiro kuko ntiwovuga ko urimo uraharanira ibintu byenga ukaja guhangana ukoresheje ibintu by'ibibando ibintu by'inkoho. Ica kabiri muravye uBurundi ibihe byari bwari burimwo abantu bagahurira kumuhana kandi aho mu businde hari hagashuri bategeza guhurira ko ka Ekleziya Katolika ariko bagashima guhurira mu mihana. Hari habava muri Kongo abazi Bujumbura abava mu Rwanda bose bagahurira ku gasozi kandi hari hisengero. Yo numva yuko ibyo leta y'u Burundi yakoze atakibi cyabo huko marabe yuko batabarimo barakoreshwa n'amashetani je nico cyumvira cyane.
Murakoze bwenge Jean Bosco Ricard.
Kandi no mu Rwanda bagiye ntibazoja kuza barahurira mu mihana y'abantu kandi hari hamasengero kizobyemere cyanke Ekleziya Katolika biyitirira izobyemera tugira imana.
Murakoze bwenge Jean Bosco reka duhe ijambo Dionise Nyandwi yagira icavuze ko byo mushikirije.
Uyu bwenge Jean Bosco birumvikana kumenda ari kure yo mu businde ariko icyo novuga nuko ni Fatima bikiramaye yahagaze ku Gisaka hejuru atanga ubutumwa bwiwe ubusinde bikiramaye yabonekeye umwana w'umwigeme w'imyaka 4 kuva mu 90 umwana havarakura hava haboneka agasozi kari impande y'imuhiri wabo niho ubutumwa bwabera kandi ntangore zigeze ziba ingore zigiye kwaduka ejo bundi aho batanguye gutoteza abantu kubafunga cyane biteye ubwoba kubakubita kohereza kwica kurasa gutuza mu mihana abantu bagahungira ahandi hantu aho niho hadutse ingorane naye handi ho twebwe ugusenga kwacu nta kintu na kimwe konona nta muntu gusa uno munsi azotwidugira kitse udufitiye akajirya nyene ngo twamwononere mu kubyo amasengesho yacu.
Igomereka duhe n'ijambo mushena Terence Ntahiraje agira ico avuze ko byashikirijwe na Bwenge Jean Bosco akanya gatoyi cyane rwose umuntu umwe
murakoze ibintu urumva nakomeje makuru ko bitoroshe nawe urabyumva none cyo bita la foi ishobora kuvuga ukwizera cyangwa no gisigura n'ibintu kwemera ikintu utabona ukagishyiramo ukwizera kwawe kuri icyo kintu ariko kuri biragoye mugabo iyo umuntu agomba kugira idini cyangwa ishengero hari amategeko by'ukuri. Aha rero nagira ndababwire yuko nk'uko iyo muri Amerika yabivuze mu kuri ndi yabeshe naho muri Kongo baziko bahanganye naho mavuze ko abantu bapfuye ni kibazo nta muntu yitiriye imana aza guhanana n'inzego za leta cyangwa z'umutekano agomba gukoresha ingufu muri iyo cyangwa ibiriya mu bisanzwe ntibibaho umuntu abasenga imana. Hanyuma nyakubahwa Hagamariyeri yavuze ati hariho n'umupasi yagihezagiye erega amashengero nyine amwe mu gusambuka umupasi arashobora guta umurongo akajya mu byo bati aya mategeko y'izacu ntibijyanye ubu arashobora kumukuramo akajyana nawe naho yo niba byarabaye mu gihe Ekleziya Katolika yabonye yuko ibyo bintu icuge n'imikorere y'iryo dini abo bagomba kugira rishasha n'uburenganzira bwabo reka ntitwabyasha mugabo bahagira ibintu bitunganije mugabo batitira irindi dini bakagira iryabo bagasenga mu burenganzira ibisigaye abarundi bose bahunga turifuza ko bataha.
Ambassadeur Gamaliel Ndaruzani kuvyashikirijwe na Bwenge Jean Bosco mukanya gato cyane rwose namwe umuntu umwe
kibazo mbona gihambaye nuko tugomba kwishyura icyo kibazo twebwe ntidushobora kucyishyura kuko ntibyise ubwo bubasha. Abo bantu basenga rero turafise abantu bize cyane ibyo gusenga i Burundi mu madini yose ngira bahanuje abo bantu boshyira mu gaciro bakiyumvira ingene bishyura icyo kibazo cyo gusenga bakabwira leta ingene yo kuyigenza kugira amahoro ntahungabane inzi ko byabaye ariko nibaza kwinyishu yingene basenga itotogo bwa mbere na leta leta yohanuza makuru b'amadini ifite mu gihugu bakihweza ibyo bintu.
Radio Ijwi rya Amerika nshuti mwese rero mwako mukurikirana ibiganiro twaba tubafitiye muri aka kanya niho bigarukiye tubone yakanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Arimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twaba tubafitiye kuri isa tubashimira kuba mwa duteze amatwi tubifuriza umugoroba mwiza mubandanya kumviza ibiganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.